mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Mu rupangi wacu nyene baratwivye kubera uko kuntu baba hatabona nkubaraheruka kugaruka mu gikoni bubaye safari gira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka.
Uyu ni umwe mu bafasoni baba mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Aha avuga yuko ubusuma bwabaye ndanse inyuma yuko bamaze indwi zibiri batagira amatara. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye icibutso c'abantu bakorewe ihonyabwoko mu gihumbi kimwe amajana icenda na 72 mu gihugu cy'u Burundi kiriko kiratera ingorane. Turagaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko nyagihugu baharugwa amajana ejo ku munsi wa mbere bihereje amabarabara yo kumurwa mukuru wa Liberia Monrovia basaba leta gutanguza amatohoza kwirengero ry'amamiliyoni y'amadolari yazimiye acinjira igihugu. Umushikiranganje wa Liberia ukumenyesha makuru Eugene Nagbe yashvuze ko mu ndwi iheze ayo mafaranga ashika miliyoni ijana z'amadolari mu Manyamerika yakoreshejwe n'ibanki nkuru y'igihugu mu bihugu by'Ubushinwa n'Ubuswisi yabuze irengero agishika ku bivuko bibiri bikomeye by'ibihugu hagati ukwezi kwa 11 ko mu 2017 n'ukwezi kwa 8 mu 2018 nyene abantu 15 barabujijwe gusohoka hanze y'igihugu. Muri bo harimo Charles Sirleaf umuhungu wa Jose ari umukuru w'igihugu n'icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu wo kuri ino leta ya George Weah. Leta ya Liberia yasavye leta z'umwe za Amerika ndetse n'ikigega mpuzamakungu FMI bwafasha kurondera aya mafaranga yagiye. Abategetsi ba Nigeria batangaje kuri no wa mbere ko bariko bararondera abantu 12 banyurujwe bari mu bwato bw'abaswisi mu mpera z'indwirangiye. Ubwo bwato MV Glarus bwatewe ku munsi wa gatandatu hafi igisagara kirimwo ikivuko cha Antuk uva ku murwa mukuru Lagos. Kompanyi Masol Shipping ubwo bwato bwegukira yavuze ko abari muri bwo bose bari 19. Iyo kompanyi ariko yasiguye ko itazovuga amazina hamwe n'ubwenegihugu bw'abari bari muri ubwo bwato kumvo z'umutekano wabo. Yamara umushikiranganje wa Slovenia ajeje imigenderanire n'amakungu ejo yatangaje ko umwe mu banyagihugu babo ari mu banyurujwe. Ukunyuruza abantu vyama vyabaye muri Nigeria na cane cane mu kigwa ca Guinea aho ubwo bwato bw'abaswisse bwaterewe nko mu gice ca mbere c'umwaka wa 2018 hanyuruje ubwato incuro 16 gose muri iryo zinga rya Guinea nk'uko bishikirizwa n'ikigo mpuzamakungu kijeje gutwara abantu n'ibintu kw'isi. Ibitigiri vyabishwe muri leta zunze ubumwe za Amerika vyaragabanutse mu mwaka uheze nyuma yo kwiyongera imyaka ibiri yikurikiranya. Ivyo vyashikirijwe n'ibiro bijejwe amatohoza y'igihugu FBI ejo kuwa mbere mu bisagara binini bibamwo abanyagihugu barenga umuriyoni. Niho ubwicanyi bwagabanutse gushika ku bice 8%. Umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions yashikirije leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanu. Yavuze ko leta ya Trump ariyo yiyitirira iryo gabanuka ry'ubwicanyi canye mu kuvuga ko leta ya Obama itashoboye igikorwa cyo gukinga ubuzima bw'abanyagihugu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Kino kiganiro iwanyu mu ntara murashobora kucumva ikibiriraho mugiye kuri uyu murongo nari mpeje kubabwira wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
nogere ndabahe ikaze icibutso cihonyabwoko bivuga ko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 kiriko kirubakwa mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi gisa n'igicanishamwo abari mu ishyirahamwe ry'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 hari umurwi hari imirwi ibiri yose yitirira ico cibutso umurwi umwe wose ukawufise ubuserukizi imbere y'amategeko ku izina rimwe n'ibimenyetso bimwe ico cibutso kiri neza na neza ahitwa Kunyambeho ni muri commune Giheta y'intara ya Gitega hagati mu Burundi aho Kunyambeho haravugwa ko hoba hari ibinogo rusangi indwi byo bavyahambwemwo abahutu barenga 2000 menyesha makuru y'ijuru ry'Amerika Igitega Fidel Antoine Nsabimana atugire kumuriri wino nkuru
Cho kibanza kiriko kirubakwamwo icibutso cyonyabwoho ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972 catanguye gutegurwa mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka cyo kibanza gise na umengo carateye amatati hagati y'abagize ishyirahamwe yurukiyemo abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972 ku itariki 29 z'ukwa kane hajeho mu ishyirahamwe ry'abacika cumi baserukiwe na Francisco Gisaveni Sabimana avuga ko ari baserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi uwo munsi bagiye bashize urugo rw'amashugwe Francisco Gisaveni Sabimana na arashikiriza ijambo ry'uwo munsi
igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeze avuga ntihagira abazobabesha ngo barabahutu bari kubarica abantu mu rumumi cyangwa mu nyanzara i radio bita Voix de la Révolution icyo gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kaba mayi murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko aba mayi murere asaba ngo umva barabanyamahanga ibyo byose byari ikinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
Francisco Isaveri yaciye agabisha uwundi mugwi wose woyirahira ukaza kugira ico koze kuri ico kibanza asabanyagirwa mu micungararo kutemera uwo wese yohegera bukiye bwa itariki 30 uwundi mugwi nawo nyene uvuga ko ari uw'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 baraje barashikiriza ijambo barashira ku rugori rw'amashugwe kuri ico kibanza nyene atacamira Intamira Deogracias yararanguye uwo mugwi ugira kabiri yarabwiye ijwi rya Amerika igituma ari kutumvikana hagati y'ishyirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972
iyo collective yavutse en 2012 2015 bagenda a New York bajanye de document ntibyakunda hanyuma 2015 baca baza ngari Burundi aho hose narimwo nari muri komite kuko iyo collective international yari isanzwe ifise umuntu ayiserukira ngari Burundi yitwa François Xavier Nsabimana arahava havamwo ingorane ingorane nyene wenyene yateye kuko yahavuye ayitirira umuntu aguhitanira ikintu wamuhaye uri umukozi wiwe hanyuma rero agaca atwara byose amasatu yiyitirira izina rimwe n'amajambo bakoresha namwe nitwe twayatoye
Intamira Deogracias avuga ko ico cibutso kidafite intumbero yo gucanishamo abarundi
twagirizanya na kamaro birimwo twebwe turafise abaganwa babuze bari kumwe muna twebwe turafise abatutsi batari bake no gutaha kuko niba warabutse warabutse nyine none ko utari mugaruka nta kamaro ko rwoshira kwirungarunda ibintu none rero cyo dushaka twebwe dushaka ko abantu batahura akamenya ubwenge tandukanye ibintu bamenye ko ukubaho ubwiza kubanaho n'abandi nta wibana ibibaho
Francisco Gisaveni Sabimana nawe nyine avuga ko ari baserukira abacika cumi twamurondere kugira ngo agire ico avuga kuri ivyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronga umwe mu bafatanije uburongozi ku rwego rukuru rw'igihugu avuga ko uwo mugwi urongowe na Intamira Deogracias utazwi barindire ko ubutungane bubatatura ico cibutso kiri kunyambeho komine Giheta intara ya Gitega ku kilometero kimwe n'inusu uvuye ku hinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ishami rikorera mu ntara ya Gitega uko biboneka kiriko cubakwa ku buryo butangwa n'umugwi urongowe na Intamira Deogracias kubavuga ko kugira ngo ubwicanyi bwitwe iho nyabwoko bitegerezwa kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni umushingwamanza Yohani Muvagira ati
inyambeho hariho ama imifurire cyo bita mu gifaransa ari fos komine ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga 2000 bahambwa hano hamwe muvuge ngo igihe nabwo ko ntiyabaye
ishyirahamwe ry'abahutu babacika cumi bo mu mwaka w'1972 bavuga ko ico kibanza cyo kunyambeho kirimo ibinogo rusangi indwi bihambwemo abarenga 2000 Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakeneye tuve ngaho Igitega duce dukubitira mu ntara ya Kayanza abanyagihugu muri karti ya Mukoro ni mu gisagara ca Kayanza nyene bamaze indwi zibiri ata matara bafise abahagirira ingorane ni abakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba ibindi na mugenzi wacu Fidelite Shatse
indwi zirenga zibiri ziraheze atamuyaga nkuba urangwa mu kaiti ya mukoro nkuko abahaba babitwiganiye byatewe n'icuma kijeje kukwiragiza umuyaga nkuba abanyagihugu cyafuye
umuyaga nkuba rusanzwe uhari mu kaiti ariko harabaye ikibazo gitoye harashinzwe zibiri transifo icuma gitanga umuyaga nkuba mu kakarere ko ngaha duherereye cyaragize ikibazo ari mu ijoro kirasha bagerageje kurabavuga ko ari umuntu yo baragituriye sinzi
twe twarajyanye twasanze mu gitondo itransifo yarayihiye ariko abahashitse ubwa mbere mu gitondo basanze hariho munyota w'ibihunda by'ibisigarira bitahiye n'ibimatramate
ukubura kuri umunyaga nkuba kurazingamitse ibikorwa bya bamwe bamwe nta twovuga nk'abakora umwuga aho gushona impuzu basigira batayarimwe n'inkoko mu gihe barabatabatevye
n'iyo minsi byarashoboka tukaronka kazi hama tukakora kugira nka sayina y'ijoro bivanye n'uko habona ariko ubu rero ubu bimeze nabi cyane turakora hageze sizeri ntihaba hakibona umuntu abone mu rushinge hama bukaba burije tukaca dutaha
kora dutaha saa tatu cyangwa saa yine z'ijoro mugabo ubu sizeri zigeze ca dutaha akazi turashobora kuba karekare tukabura uko tubananya gukora kubera ayo matara yacitse umva catugira ikibazo rero n'abakiriya ariko amatwashwanye kubera randebuto bari kwatanze ntikikunda
abandi bahombera ni bakimyozi bamwe muri bwa kuguma bicaye bashe bingunganya barondera imoteri baho muyaga nkuba ariko abamwe n'abamobwa bose baraganya
muyaga nkuba ntawo cyane ikora ku bintu bikoresha nk'imoteri ico nacho sharazimbye
nemo gukoresha ito cangaye kumunsi
vara no kuntu umuntu aba yakoze iva n'isamo natangure gukora sho intango yo mu gatondo nkaguma nkora sho usanga ndakoresha control n'icumi nka 200
ucyakora ayo mafaranga yandi bawongeyemo
twaza twavugana n'abakiriya buke buke tukabwira bakaza ushaka make make nabo nyene babayibona yuko nyene ibintu byagoranye
n'ikabero nkuru uri kuramwa wari kumweranga yaza ko bamatara yari ariho ubu mweranga yako matata yahari
aba no muramu hera amajana 5 ariko arabundi arashobora kushira ko mahera make umuntu umwe yashobora kushira kandi 5 nyene
ne muje kwimosha ariko abantu biko muri imosha ari moteri bashira nk'ibitoro izana umuyaga nkuba maze igiciro gaza cyiyongera mu byakira gute
hama yari katudugije gukiye n'aka ni ibintu bitujyohera cyatugira tutanezerewe kubera usanga byaduze nako yatakundi tuzakira uko nyine cyo twasaba nacyo twasaba yuko botunyarukiza amatara akenewe ko iyo atamatara ahari amagativite menshi arahagarara
hagati aho abanyagihugu basanzwe bemeze aho kubaho mu kizime bituma ubusuma bwiyongera uyu mukenyezi ari mu amaze kwibwa
ubu muri iki gihe abasuma kandi baraba benshi kubera bikika mu kiza cyuko haba hari umwijima hatabona mu rupangi wacu nyine baratwibye kubera uko kuntu baba hatabona nkaje ubwanje nkubaraheruka kugaruka mu gikoni bubaye isafari gira kabiri barigeze kuza bariba mu gikoni batwara inkoko zose zari zihari n'ubu kandi barongeye kugaruka hari isafuriya yari irayeyo bongera barayitwara dusaba vrema ko bo turabira bakadukurikiranira bakayidukorera kugira dushobore kuronka ayo matara
umukuru w'igisagara cya Kayanza Kayobera Jeremy yatwishuye ko uyu mwitwariko w'abanyagihugu utakira ikibazo kuko ishyirahamwe rigize zojeje umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi ryamaze gutangura gukora ico cuma cyapfuye akavuga ko ibyo bikorwa byatanguye kuva ku munsi wa gatandatu ku mugwa mukuru ya Kayanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kanika kanya kaho tubabwira ivyerekeye ubuzima butandukanye bw'abanyedi naho bagaruka kubibazo bitandukanye dusanga mu kibano reka duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire hamatubwire ivyo bagiye kuyagako
reka twakire abatumire bo muri kino kiganiro Pasteur Nahimana Dieudonné murongoye isengero Oasis Christian Center yo mu gisagara cha Bujumbura ariko muzwi cyane kwishira hamwe New Generation rifasha ugwaruka mu iterambere mu bikorwa bijanye n'iterambere turabaramukije namwe bwe Imam Bukuru Eli Hafan murongoye urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwe bwe turabaramukije
n'amahoro cyane
turamukije namwe bwe Pierre Claver Ndumwami murongoye ishira hamwe BBN rishigikira abantu bifuza kwikorera utwabo namwe gutabaramukije
yego ndaramukije nanje
yego ndaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene ugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye rukwiye guhangana n'ikena ry'ubuzi Imam Bukuru Eli Hafan
ego
murugo runani rwanyu mushigikira ugwaruka gute ruri mu idini ryanyu rya Islam mushigikira gute kugira ngo rushobe guhangana n'icyo kibazo kijanye n'ikena ry'ubuzi
muri make twashaka nyakuwa menyesha makuru tumenyeshe ko gukena ko buzi ngaha mu Burundi mbere no kwisi yose ni havuga ati ni nk'ikibombe wanashaka cemereje guturika mu gihe hamwe atacu bagikozwe mu dini ryacu rya Islamu cyo kibazo twagifashe nka nkama na cyane cyane tubanza kwibutsa ko nkuko intumwa y'Imana bitwigishije avuga ati mu bintu muzotegereza kuzurasa Imana uzuratinya misi yose uzotinye cyane ubusaza bukabije canke utinye kugwara ingwara zikomeye cyane ica nyuma yahereje ko yavuze ati nimuze mutimuze mutinye cyane ubukene bukabije cyane ico rero tugifatiye ko ugwaruka rwacu rw'abayislamu turabahimiriza gukora mbere wanashaka amashira hamwe atandukanye nkirigi wacu dusanzwe twarashinze twarashizeho ingamba twarashizeho intumbero nyamukuru yo kubigisha cyane ibyo kwihangira ubuze bijya basanzwe bita entrepreneuria no mugambi twamaze gushira imbere cyane
ego mwo pasteur Dieudonné Nahimana mwebwe namwe ibyo bikogwa musanzwe mfisishira hamwe nyene rifasha ugwaruka muri bene ivyo bikogwa
bwambereho nuko kijanye no ukora no kurondera ubuzi mu muco w'abakristo cyane cyane muri bino bihugu byacu aho abantu benshi ari abakristo habayeho bamwe bakuze bigishwa canke batahura nabi ivi jambo ry'Imana bakasanga mu buzima bwabo bw'uko barindiriye Imana izo bakorera Imana izo baha ngereza Imana izo bafasha bamwe bagahagarara ku bisomwa bimwe byo mu jambo ry'Imana usanga byerekana yuko Imana ikunda umuntu w'umukene gusumba uko ikunda umutunzi ugasanga ivi ramaze kuja mu mico y'abantu sangari y'abantu hakuja kurondera akazi hakugerageza gukora baje mu byumba byo gusengeramwo bagapfukama bagasaba Imana ngo batabaze kicanke kiriya ariko rero je aho ngeza muzo natahuye nasome mu ijambo ry'Imana nuko haba ko abaye gutahura nabi kuko ijambo ry'Imana ravuga neza ngo udakora ntakarye n'andi majambo muri bimwe ijambo ry'Imana ryigisha nuko umuntu akoresha ubwenge n'amaboko n'ingabirano zose Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiteza imbere rero ico twa tutageza gukora nuko ubwa mbere ho haba subira gusobanura neza ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gukunda gukora ubwa kabiri nuko twemera neza ko nk'abantu b'abakristo bafise amahirwe menshi yo gushobora kumenya ingene bashobora kugira imigambi yo kwiteza imbere kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga batarenze kuja kure yaryo rero icyo gituma natwe nkuko mugenzi wanje bivuze turahimiriza ugaruka cyane cyane kuraba ingene bwo kwitangurira imigambi yo kwiteza imbere no gushigikira n'andi mashirahamwe atandukanye asanzwe abikora hanyuma kandi niyo umuntu agize ikibazo cyo kuba batafise akazi tugafashanya ingere tumufasha gukarondera naho bakumura atarinze gutangura umugambi wiwe
murabona ko ari ingorane ikomeye mu gwaruka iyo gusenga kandi bakitaho no kurondera ubwo buze
yego ni kintu gikomeye cyane kuko Burundi abantu bashaka kuvuga ko ari Burundi ari igihugu gikenye ariko nko mu shyamwe ryacu rya generation nitwemera ko ari igihugu gikenye ni igihugu gitunze ariko kirimo abantu bakenye no kuvuga rero ngo ikibazo gihagaze cyuko abantu badakoresha ubutunzi Imana yaduhaye ngo abuteze imbere maze nabashobora gutera imbere rero nta kuntu umuntu ashobora kwibaza ko ashobora gutera imbere arindiriye iby'Imana izomuha gusumba guteza imbere iby'Imana yamuhaye rero twigisha cyane cyane ugwaruka ingene bashobora gufata ubutunzi mu by'Imana yaduhaye bwa ubwenge byaba ibyo Imana yashyize mu butaka bw'u Burundi yaba ibyo umuntu ashobora gukora mu kurima kimbura hanyuma bakiga ingene ashobora kubikora muri ubwo buryo ariko kandi si amajambo gusa twese turabaha akarorero nka Jack Rwanda rw'iwanje ndi umuntu arima cyane ntazi icyo bimaze ndabona ingaruka nziza yo kubiba ukimbura kandi nitegeko yo mu ijambo ry'Imana natahuye ndiko ndiga ku ijambo ry'Imana rero tugeza guhimiza cancano gwaruka kuguruka maso kubona yuko gukora ari kimwe mu bintu duhamagariye gukora n'Imana ibidusaba kandi aribwo buryo bwiza bwuteza imbere ubutunzi Imana yaduhaye
ego Pia Clavendo umwami mwebwe mu kigo cyanyu mu kigo murongoye BBN mushigikirwa gwaruka mu byumviro byago byo kwiteza imbere murabona babitura nkuko bikwiye muravye nk'igiti giri cy'ugwaruka rukeneye akazi
bisaba uburyo ubwo buryo rero kenshi ntago bafise numva rero ko twe dutanga inyigisho dutanga tukagushigikira tukakuba hafi ariko bisaba abakozi bisaba uburyo mfate ngugiye kwigisha ahantu ingodi canke ibubanza ukafata abantu 20 ukabashira mu ishuri bikenera ubigisha bikanije kibanza yigiramo nako afungura bikenera yuko aviyo yamye agasubirayo ubwo buryo rero igataba ufise biragora ariko rero tugira imana hari amashirahamwe impuza makungu atanga ubwo buryo ariko nibatanga ubukenewe hose usanga na promise nk'abiri mu gihugu cyangwa atatu ugize imana naho ama province ahana 22 cyangwa atatu ugasanga rero saba gusubaruka gose dushaje kuza kubera iki ngo buryo ni buke kugurumva niyaje inyigisho yego yazironse atakenera agatahe ubira tangure namwe bwa buryo kandi urumva rero ikibazo no kwishura no gira nti oya nti batwitura ko bikwiye mugabo bazifuza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ego turo tuvuga ugaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye muvuga muti niyo rero yarakwiye kubashigikira ni ngombwa habe ishira hamwe libashigikira canke ayo masengero
amashengero nta bugyo nanyine pfise kugira ngo acarondere buryo ahandi nkubwo natwe tubikora rero inyigisho ni nziza mugara usanga n'inyigisho kuri ubu ku mashengero amwe amwe simvuze ngo ni yose batanga inyigisho zitajanye by'ukuri nuko ugaruka rukiye kwifata ugasanga babavuga ngo nimuze mwirwe murasenga muraye murasenga Imana izobaha ibyo mwifuza ngo nta ubizi ugasanga rero nyagwaruka rugiye muri ivyo ngo bagiye ko ahubwo bokuroma ko mu mpuzu bagakora yego bagasenga nkuko umukuru yabivuze dusenge dukora dukore dusenga cyo navuga nti ndukore bwa mbere ho hanyuma nkano gusenga kumego ni mwe muyinga kandi iminsi yose ufite ku munzani ugabo mbona umengo jyawe ku munzani munini woba wo gukora
yego mama avuze ati burya iminsi yo gusenga ni myinshi kuruta iyo gukora kandi mwebwe mwibya
cyose
muhamagara abantu gusenga gatanu ku
munsi
mbega none abo bantu namwe murongoye murabahamagara gukora amasaha 8 nk'uko byari bitegekanije
nk'umu Islamu yo kwitwaza ati yabuze umwanya wo gukora kubera gusenga wongera ngo sinzi yazoba yigiye iryo dini giye sinzi hazoba yabikuye haba mu gitondo urengeje iminota myinshi ni 5 sinzi ko iminota 5 ihava ituma utaza gukora saa 6 yindi minota 5 saa 9 yindi minota 5 hanyuma saa 12 yindi minota 5 hanyuma saa 1 n'igikindi minota 5 sinumva rero yose amwe tuyiteranije ni minota 25 ku munsi iyo minota 25 ku munsi bikuyemwo ukacye vuga ati ngo kurumva kubera nama gusenga sinzokora uwo muntu sinzi yazoba yabikuye ico rero musanzwe nico banashaka abantu bakuye kuza bara fatirako nkuko pasteur yabivuze bamenye uko bategeza gutombereza inyigisho zabo eze cyane cyane z'idini kobera yo imamu avuze canke pasteur akavuga bajya abantu tuba twahamagaye mu masengero canke bajya abantu bari mu musigiti ukacumubwira ibinyuranye nuko vyategereza kugenda avuga ati kobera vyavuze pasteur usanga ari imana yabivuze kandi nkumbure pasteur nawe akabasaba yihenze canke imamu akaba yabitombereje kutariko
mwebwe mwavuze uko mubafasha kugira ngo bashobe kwishingira ubwo buzi mbega mubafasha buciye mu nzira yihe mubafasha gute harabo muvuga muti aba baramaze gushika nga
turafise programme yo kubigisha entrepreneuria hari hugwaruka dufasha hanyuma ubu mu ntambuko yindi tugiye gutangura mu kwezi kw'icumi dufise umugambi wo kwigisha ugwaruka rw'abigeme abamaze amashuri n'abataburoso bubanza bwo koza kwishure bashika amajana 7 mu Burundi bwose hanyuma mwabo nkuko umuntu agenda aradodora hijya no hino ngaro nk'uburyo nti bwakwiye koronka hose and tuzoca turonsa uburyo bwo gutanguza imigambi mito mito aba kobwa ibashikijana bo mu ntara ya Gitega gusa bazoba bahurukiye mashira hamwe 5 twamaze gushira ego
Pasteur Dieudonné mu Burundi amasengero ni menshi cyane aharugwa mu majana 5 hafi amajana 6 muri abo harimo gwaruka rukiri ruto ruriko rurashinga amasengero rugenda ruravuga neza yuko hari ubuvugishwa bwinshi yuko ibintu giye kumera neza mu gihugu mbiga uko babivuga niko bafise n'imigambi itomo ingene bazobishikako nuko mutabarongo we bose
umva biratandukanye vana naho ningenye burongozi bumeze ariko mu ruhande rumwe nuko turatangwe gufata n'umwanya wo kuganira n'abamwe muri abo kugira ngo tuje kuvugana kuri kuko hari bivugishwa bitari byo usanga bihagaze ku byifuzo gusa ugasanga ni ndoto gusa mugata ibintu bifadika biriho nibaza ko kenshi abantu bikoresha rimwe rimwe kugira ngo banezereze abantu hanyuma rimwe rimwe banabakure ko n'inyungu ugasanga bariko bababwira ibintu kugira ngo munyumaze kubasubira kubabwira bati muduhibi canke biri ariko bitari kugira ngo bibubake mu buzima bwa bwa misi yose. Je nahubwo nagomba guca ngira koko numvise uyu muri BBN gire nibakwe turi muri bamwe gutanguza BBN bari barimo ariko numengo nona batera n'intege turatubona amashira hamwe yandi adana by'abadandaza ibintu bitandukanye canke igishinzwe bitandukanye baza bakigiranya abakozi b'Imana bakabahamagara hijya no hino akabwira ati ni gute twashobora kubasigurira ingere mwo twugurira umujyango tuze gukorera ibintu byacu aho mu mashengero wanyu n'isingere biciye binzamo ariko bavuga mu BN nkavuga nti nk'ubu nonezerwa numvise avuze ati mushaka kumpa iminota mike nkaza kasigurira ugwaruka rwo mu mashengero wanyu ingene bashobora kuza kwiga inyigisho ziwacu kandi ntivyo nukwanka nuko usanga nishengera ishobora guterera kavuga ati turafasha abantu bangahe reka tubarihire inyigisho zitandukanye nk'izi kuko mwe ndumuri mu ishengera batwashize ikintu cyo kuvuga ngo tashizeho uburyo bwo gukwankuraja ibintu two kwita bya innovation gutangura ikintu gishasha kuburyo uzozana ikintu tutamenyereye hariho igitigi cy'amafaranga twashizeho kugira ngo tumutere intege kwe bitangurira aho nyine mu ishengero rero navuga nti nk'ubu nka za BBN ndashaka kuvuga bati reka dushireho ibiciro bitaremere hanyuma duhamagare abakozi b'Imana b'amashengero atandukanye abayisilamu n'abakristo n'abandi kavuga ati okay twego turashaka kubaheza inyigisho z'ingere muratangurira ishyirahamwe ngaya amafaranga bitwara nta kuntu muduha karyo kugira ngo kumbure mushaka kuja hamwe mugashigikirana hanyuma mukaturiha hanyuma abajene mufise babiri batatu bane batanu bakaza akabyiga uzotanga rusanze ariho umubaso ratarazi ko biba havuga ati jewe amavumba amajana ngahe ndabishizemo kugira ngo aba batagira akazi ashobora gutangura ico batangiye gukora nibaza ko ari ibintu byo guhimiriza abantu gutangura gukora kandi tuvyiyumvire ko twese kuko ibyo kuvuga ngo Burundi buzotera imbere kuko twavutse mu gitondo dusanga bwateye nibikunda iyo mana twizera turanze kuri imana nubwo bwa Israel batwira abajana mu gihe cy'isezerano yarabahaye imana igihe kana kandi umunsi umwe birahagarara ndavuga ati mutuza kujya kuvya mu byo mu gihugu mutuza gukora mugabishika ko mukoresha amaboko yanyu rero icivuzo cyose twadufise ku Burundi ni viza kuvyifuza tukabisengera ariko bizoca mu gukora
ego
urakoze ngano gushaka kuri cyari koravuga akambandanya gatoyi urabona amashengero ashika hanini ni menshi ugambereho kana abari make ya kwigihugu cyose nta muntu numwe urabona gusa na radio buho radio Maria n'izindi ugasanga rero yuciye kwishengero message ushaka gutanga irashika kure cyane wivuzwe na imam cyangwa pastor barayumva kurusha ivuzwe na Claveri wo muri BBN rero dukoranye bakavuga message yumvikana atari ya yindi ejo bundi narahuye n'umuntu Diane ndamugira nti Imana irafashwa atoya Imana ntifashwa ndatangara ngo ya Imana ntifashwa ni kure dushatse irashobora gukiza nayo atanagimwe wakoze waryamye ndakuvana ngayo kaguha
asangare
ego bakubwiye gucyo rero numva yuko wewe naho uvuga gutuntu nukore hanyuma Imana ifashe wifashije ntaba kwemerera ubwo umva wowe aramaze kuvyumva waravyumva ako si bose bavyumva hari bafise message batanga yindi bavuga bati igyamire Imana ntifashwa tugize Imana abenshi ko bashika kure bakimba kumba message bavuga bati Burundi ntuzotera imbere gucyo atagikozwe kubona abandi nabo kwagwaruka rufise ingufu ngo nabwo ndubarigwe kwanza ruvyumve hama birushire mu ngiro
yego pastor Dieu Donasavye ati ni mugira ingufu mu gukorana n'aba barongoye amasengero
yego
ngira muri bemere
wabyumvise
yego reka tubashimire ku ntererano zanyu pastor Dieu Donné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara cha Bujumbura mkamuna rongoye cyane cyane ari naryo cyamwe muzwi ko cyane new generation
okay.
Ifasha ugwaruka mu kwiteza imbere turabakengurukiye ku nterano yanyu
nakoze kudutumira
namwebwe Imam Eli Rafan murongoye runani gw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane nyakubahwa munyesha makuru
nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishyirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo namwebwe turabakenguruke
mutabwitumye nanje
ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku kijwi rya Amerika ko twariko turavuga kubijanye no guhangana n'ikena ry'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye Diane Ndonse mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye
Ekana twebwe Diane ndonse tugukengurukire kuri ako kanya n'abatumire mwari kumwe kukiyago mwasangiye abakunzi b'ijuri y'America bashobora gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu ukoma abandi dukengurukiye ni mu mwari kumwe ratwumva muherere mu icungararo ine yisi yakoze Macbeth ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nation yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye muranigwe mu banyu no mu vyanyu saa 10 nimuze gusiba ikiganiro muri sanga saa 10 na 2 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda isaha imwe n'iminota 30 amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuyavugwa muri Afrika muranigwe manyi no mu vyanyu.